Mugamba.
Nzambira samirana.
Amakuru makuru makuru yaranze none.
Ndabahaye mwiriwe ndabahanye ikaze muri ano makuru 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 yaranze inondwi dusozereye hajyo inzamba gateka kawe muri kumwe na Josine Kaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Amakuru yaranze inondwi tuyahere ku nteguro y'ugushaka guhirika ubutegetsi yabaye haraciye imyaka itandatu hari ku igenekerezo rya 13 Rusama umwaka w'2015. Abasirikare bashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, uko kugomba gutembagaza ubutegetsi abasirikare babikoze inyuma y'indwi zitatu abanyagihugu bari mu myerekano yo kwiyamiriza ikiringo cha gatatu ciwe bavuga ko kidakurikije amategeko. Kuva ico gihe igihugu caciye kija mu magume harabaye n'ubwicanyi n'ayandi mabi bitasize inyuma abari mu nzego z'umutekano hawunkengurutse arabitwibutsa.
Uko niko mu gisagara cha Bujumbura hari hameze ku mutaga w'igenekerezo rya 13 Rusama 2015. General Major Godefroid Niyombare yaraheje gusoma itangazo rivuga ko akomboye wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Iryo tangazo ryasomye ku bimenyesha makuru byigenga.
Twiboneje imvugo y'amacakubiri kandi turira ikoreshwa na Perezida Petero Nkurunziza ishobora gucanishamo abagize inzego z'umutekano no kwibona abanzi. Twiboneje imiryango yabuze ababo n'iyindi yasizikajwe n'ingorane zinyuranye muri kino kiringo. Twiboneje kandi imigwi nkorabantu yatanguye kwisukira mu gihugu izanywe n'intwaro ya Perezida Petero Nkurunziza mu guhohotera ubuzima bwa bene Burundi.
Abasirikare bari bashigikiye Petero Nkurunziza baciye babambagwa barankira abo bita abapuciste kwinjira mu nyubakwa za radio televiziyo y'igihugu batangaze ko bamukuye. Abasirikare n'abandi bo mu nzego z'umutekano batangura gusubiranamwo. Abatari bake mu basirikare n'abapolisi barahasize ubuzima. Inyuma y'umutaga abasirikare bari batangaje ko bakomboye Perezida Nkurunziza barateye iradio Rema FM yariko isamirana ivuga ko atanzego zasenyuwe. Bukeye bwaho amaradio yigenga iryo tangazo ryo gusenyura inzego ryari ryaciye ko yaratewe n'abasirikare hamwe n'abapolisi bari kumwe n'umugwi w'inkorabara w'imbonerakure. Amaradio amwamwe araturigwa ayandi arasamburwa. Haciye hakurikira ugutoteza abamenyeshamakuru kugeza aho abagera ku ijana bata barahunga. Urwego rw'ubutungane rwarakoresheje cyane mu gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Abantu barafungwa hadakurikije amategeko, bamwe baranyuruzwa abandi bagenda amazima yongo tudasize inyuma abagandaguye bunyamaswa. Abarondegwa ahanini n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abahoze mu gisirikare cya leta XFAB, abahoze muri FNL hamwe na bamwe mu bahoze muri CNDD FDD berekana ko badashigikiye umutima w'amacakubiri no gutoteza bene wabo.
Inyuma yuko gushaka guhirika ubutegetsi bamwe mu banyepolitike abamenyesha makuru n'abari mu mashira hamwe adaranira ivyicaro vya politike baraciri umunyororo w'uguherayo n'ubutungane bw'Uburundi bagirizwa kugira uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi. Kubwo umushingwa manza Jean-Jean Bigirimana ngugo rubanza ni gwisunze na gato amategeko.
Harabayeho ingendo yo gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi biciye mu manza za ngondagonde zagiye zirakogwa ku rwego rw'ubutungane bw'u Burundi, ariko ubwo butungane bukaba bwakoreshwa cyane cyane n'umugambi CNDD-FDD. Aho tukavuga abari ku butegetsi cyo gihe bagomba kurondera ingene bihora ingene bagerageza kugwanya kunigira mu menshi iby'agateka kazi na muntu no kuvugira abarundi bari ko baratotezwa. kuko muri abo turasangamwo abashingwa manza abane gateka kazi na muntu abamenyesha makuru abatavuga rumwe n'umugambwe ku butegetsi CNDD abo bose bakaba barabantu bahunze igihugu kubera imvo z'agatotezo no kuburagizwa vyakuzwe n'umugambwe CNDD mu kugomba guhasha no kubuza ubwigenge bw'abarundi cyacana bari kwagwanya ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Muri izo manza zose zaciwe uretse yuko zakiriwe abantu bahunze igihugu ni manza zagiye ziraho nk'amahinyu cane kuko ica mbere nta kintu na kimwe kigaragara cahuza abasirikare bateguye iyo kudeta n'abo bantu ku buryo kubashira kw'ico caha twibaza vyabaye byo gukwegera ko kuko bavuga bati aba bantu bahunze igihugu babandanye berekana mabi ubutegetsi buri kuburakora kumureka turondere ikintu twobagirira nabo co baba babaza.
Bukeye bwaho abasirikare bashatse guhirika ubutegetsi amwe mu maradiyo yigenga yahavuye ategwa ayandi araturigwa amazu yahoze akoregwamwo iradiyo RPA hamwe na Television Renaissance biracara umusaka kugeza nuno munsi haciye imyaka itandatu. Abasanzwe begereye ivyo bibanza basaba leta kugurura ivyo binyamakuru kugira hasubire gusanurwa ivyo binyamakuru bisubire gukora nk'ibindi kuneza y'abanyagihugu. Ni inkuru ya Josephine Jones Nkunzimana.
Shitse ahahoze hakorera ivyo menyeshamakuru ubona ahaciye amasasu hamwe n'imyotsi vyerekana ko ivyo menyeshamakuru vyaturiwe mu mwaka w'2015 inyuma y'itembagazwa ry'ubutegetsi bwa perezida Petero Nkurunziza. Uretse impome zasigaye n'imiryango y'ivyuma bita grillage mu Gifaransa hamwe n'iminara bita antene ziri hejuru y'amazu nta kiyo na kimwe uhabona eka ni mu musaka nk'uko bagenzi bacu babitanze. Abasanzwe bakorera aho hahoze ivyo bimenyeshamakuru bavuga ko bafite amakenga ko hashobora kuba habamwo ibikoko nk'imbwa canke ibiyabu bishobora kugira nabi abana babo na cane cane kwayo mazu yegereye iyindi mihana. Bagasaba ko leta canke ubutungane kugurura ivyo bimenyeshamakuru kugira bikore nk'ibindi canke bareke abandi bikorera utwabo bahakorere. Tubibutse ko ibimenyeshamakuru radio RPA na Television Renaissance vyaturiwe igenekezo rya 14 Rusama umwaka w'2015 aho hari hahejeje kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza mu gihe harangwa n'imyiyerekano mu gisagara ca Bujumbura co kwiyamiriza ikiringo ciwe kigira gatatu ikiringo amashirahamwe aranira gateka kazi na muntu hamwe n'imigambwe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD biyamiriza bavuga ko kitubahirije amategeko hamwe n'amasezerano ya Arusha.
Amaradio yigenga ariyo RPA bonesha isanganiro Television Renaissance bena Rema FM nizo zaturiwe. Abakorera muri ayo maradio benshi muri bo barahunze abandi baherutse gukatirwa umunyororo wo guherayo. Ivyo vyose ngo biva ku ntwaro ishaka kuguma ku butegetsi ku nguvu nkuko bishigirizwa na Bob Rugurika arongoye RPA. Amenyesha ko ubutungane aho gufata abaturiye ayo maradio bwihutiye guhana bene gutotezwa ariko ngo nta gitangaje kirimwo. Bob Rugurika:
Nkuko mubizi umugambwe CNDD-FDD ngaho mu Burundi wipfuza kuzokwama ku butegetsi imyaka yose bibaza ko inzira yo kubishikako ari kubuza abantu bose kuvuga na cane cane ayo maradio ayo mashirahamwe afise ivyo anegura mu bikorwa vya leta afise ivyo ahishurira abanyagihugu bibaza rero yuko bene ivyo bimenyesha makuru bene ayo mashirahamwe bayabujije gukora baba bariko barabishikako. Aho rero ni mu ntumbero yo kugira batume abanyagihugu bose biyumvira kumwe bose bakurikire inzira CNDD-FDD yabaciriye. Ni muri iyo ntumbero rero CNDD-FDD yaturiye yongera urugara ibimenyesha makuru byigenga mu Burundi kuva burya mu 2015 twaramenye amakuru atari make kuri bajya abantu baturiye amaradiyo bajya abantu batanze impusha zo kuyugara bose n'abakozi ba leta bose n'abantu bakorera inzego za leta mu gipolisi mwiperereza no mu mbonera kure za CNDD-FDD ibyo turabizi kandi umusurizi na tuzobigaragaza tuzobishira habona turazi yuko ababikoze bazogaragara bakaje imbere y'intahe hama ibi byo kuducira imanza bamenyesha makuru abaharani hagati y'akazi na muntu bakaducira imanza bakadukurikirana iyo turi ingendo isanzwe ikoreshwa n'intwaro z'umukazo kuko murabizi intwaro z'umukazo intwaro zica haragere igihe zigomba kwiyeza rero muri uko kwiyeza baca bafata bajya nyene zanzira karengane bahohoteye nibo baca biyita abansi b'igihugu ariko nibaza ko bene iyo nzira ntishika kandi ntimara igihe
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Abanywanyi batatu bakomeye b'umugambwe Uprona uri mu butegetsi baherutse kwirukanwa burundu haba mu nzego nyobozi bari basanzwemo eka no mu mugambwe iyo ngingo yafashwe ku munsi wa kabiri genekerezo rya 11 rusamu mwaka w'2021 bisabwe n'abarongoye umugambwe mu ntara zose wahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo umushinga mateka Izidomba yahaga hamwe na Niseniyo Ngabo umukenguza mateka bari yamiriza iyo ngingo ngo bafatiwe bavuga ko yafashwe n'inzego zitabifitiye uburenganzira urongoye uwo mugambwe ya Belgashatsi haremeza ariko ko iyo ngingo yafashwe hakurikijwe amategeko umugambi wo gushaka gusubiza hamwe amashami y'umugambwe w'abadasigana y'Uprona nta kindi ugamije atari gushaka kwereka amakungu ko mu Burundi intwaro ihari urikiyemwo bose ivyo biri mu itangazo ryasohowe n'umugambwe y'Uprona utemewe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD Emmanuel Nkengurutse avugira uwo mugambwe w'abadasigana y'Uprona utemewe n'ubutegetsi asigura ko nabo bitwa ko bariko basubiza hamwe bari mu kwaha k'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kurikira Emmanuel Nkengurutse
Haizi misi havugwa ibyo gusubiza hamwe abanywanyi ba Uprona mugambwe wasambaguwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ikigaragaza nuko uwo gusubiza hamwe guturuka ku mukenyero w'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwo gushaka kwegiza kure mugambwe CNL wari watsinze amatora aheze. Maze icizana icitwa Uprona yitirirwa Abatutsi gutyo byitwe ko intwaro ari y'Abarundi bose. Ikibibonekeza kandi nuko imigwi ifatwa yuko yosubiza hamwe ari badasigana bifatanije na leta ya CNDD-FDD kora ibishanije nakaranga mutima ka Uprona kuvyerekeye ubumwe bw'abarundi kandi ari abadasigana imigwi y'abadasigana ashigikiye leta mu guhonyanga amasezerano y'Arusha abarundi bari bizeye ko urukiza iyo migwi y'abadasigana yose yaranerekeje CNDD-FDD mu matora heze aya matora akaba ari ayayo gusezera burundu amasezerano y'Arusha bamwe muri bo mbere bari baraninjiye no mu yindi migambwe ikintu rero kitumvikana nuko iyo migwi yose ikumira abadasigana isinzi baturagiye mu ntara no mu makomine yose y'igihugu barongoye na Professeur Carole Nditije umukuru wa Uprona ikavuga rumwe na leta
abantu 43 nibo bamaze gufatwa bakekwa ku gitero c'imigwi yabitwaje ibigwanisho giheruka kuba mu ntara ya Muramvya ku munsi wa Mungu heze muri bo higanjemwo abahoze mu gisoda ca kera ex-fab hamwe n'abanyeshure bari baronkejwe impapuro z'umutsindo ku ishure rya Komune Murambi kuri uyu wa kane bakaba biriwe barasambishwa mu kibuga c'ibiro vya komisariya aho i Muramvya Idonido na Delicia Kamikazi
Ibica biriko bifatwamo abantu bakekwa ko baragize uruhara mu gitero cyabereye mu ntara ya Muramvya ni Murambi, Mugomera, Gweza, Burambana na Nyamugari. Abafashe muri bo higanjemo abahoze mu gisoda cya kera bita ex-fab bo mu bwoko bw'Abatutsi. Batatu muri bo bakaba ngo bamanukanwe mu biro by'iperereza i Bujumbura. Muri abo bahagaritswe kandi harimo abanyeshuri bari baronkeje impapuro z'umutsindo ku ishuri rya Komine i Murambi. Abo nabo bariko barahimbaza impapuro zabo z'umutsindo bari baronkeje igihe gitero cyaba kuwe Imana nk'uko isoko rya radio Inzamba mu ntara ya Muramvya ribivuga. Amakuru ava ngaho i Muramvya amenyesha ko kuri uwo wa kane abo bahagaritswe biriwe barasambishwa ku mugaragaro mu kibuga cya komisariya ya Komine i Muramvya. Iryo hagarikwa ry'abanyagihugu mu ntara ya Muramvya rikaba rije rikurikira irindi ryakozwe muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro. Iyo nyifato yo guhagarika abantu kubera umwikeko iranegurwa n'abahamya agateka kazina muntu Gervais Nibigira icegera cy'urongoye urunani rw'abarundi b'intungane asaba ko mu guhagarika abantu ho bamwe umuco.
Iyo nyifato y'ipolisi nyifato y'abyeri ntwaro ayiteye ibyatsi iyo hagize ahantu b'igitero haca bakajya ko gufata abantu bose badasanzwe bavugamo na leta yatumusaba yuko rero mu guhagarika abantu hoza haja mu muco hama kandi n'abafashwa kandi bagafatwa biciye mu mategeko hama kandi bakaburanishwa kugira ngo berekane yuko ibyo bageze ari byo ariko ntihabe iminsi yose gufata abantu cyane cyane umugumwe bwo kuba batutsi bo nyine gusa hamwe n'abo mugambwe senere.
Tubibutse ko igitero cyakozwe ku mugwa mukuru wa komine Rusaka mu ntara ya Mwaro cyahitanye abantu indwi. Naye igitero cyageze ku munsi w'Imana mu ntara ya Muramvya kikaba cyahitanye abantu 13 abandi barakomereka.
Ni kuri no nkuru ijanye n'ubutungane nshensozera ko ano makuru yaranze inondwi. Mwakoze kudukurikira. Josine Kaze ninje twari kumwe nk'abanda bitebanuye naho utaha.
Ngiye nzamba
nzambira samirana
amakuru makuru yaranze inondwi.